ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa gatatu itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2015. Muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Etienne Karekezi hani Washington. Frederic, wiriwe neza?
Mwiriwe neza Etienne.
Abatwumva namwe mbanje kubasuhuza kuri uyu mugoroba mwese aho muri ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Je no kuri ndashije cyane iyo ngendo umukuru w'igihugu yaza yuko ari igihugu cya Nigeria cyangwa bwacu ari Afrika ari namakungu bazogera imushimira.
Uyo ni President Sylvester Ntibantunganya yahoze atwara Burundi yavuga ku matora yo mu gihugu cya Nigeria.
Iyi nkuru kandi yo muri Nigeria kimwe n'izindi nkuru zikomeye zirimo nkuko mubyumvise intsinzi ya Muhammadu Buhari mu matora ya president muri Nigeria, ndetse n'ikibazo cy'indege yahanutse mu France zose zose zigakora gato mu biganiro byacu. Ndabaranditse kandi mugume ku maradio yanyu. Amakuru tuyahere muri Nigeria, aho president watowe wa Nigeria Muhammadu Buhari avuga ko igihugu cyafashe inzira ya demokarasi gisezerera burundu ubutegetsi bw'ishyaka rimwe. Ibyo bwana Buhari bivuze igihe ari Abidjan muri Nigeria umunsi kwa gatatu nyuma y'uko komisiyo y'amatora ya Nigeria itangaje ko ari we watsinze amatora ya president. Bwana Buhari yashimiye bwana Jonathan avuga ko yitwaye neza mu matora. Abayobozi b'igihugu by'isi barimo president Barack Obama bashimiye abakandida bombi n'abanyanigeria ku buryo garusangiye ku buryo bitwaye mu matora kuko bakoze amatora mwituze. Mu itangazo ry'uyu munsi kwa gatatu, president Barack Obama wa Amerika yashimiye bwana Buhari kandi yumvikanisha ko president ucyuye igihe bwana Jonathan yashyize imbere inyungu z'igihugu mu gihe yemeye ko yatsinzwe amatora. Umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Nkosazana Dlamini Zuma yavuze ko itora rya Nigeria ryagaragaje ko demokarasi itateye imbere muri Nigeria gusa kwa ahubwo ari ku mugabane wa Afrika wose.
Tukivuga kandi ko igihugu cya Nigeria, perezida w'igihugu cya Niger Mahamadou Issoufou avuga ko igihe cyo kuvavanura n'umurwi w'intagondwa wa Boko Haram cyageze. Umushyirantahe Issoufou yarahaye ikiganiro Radio Ijwi ry'Amerika ejo ku munsi wa kabiri igihe yari mu rugendo mu gisagara cya Washington DC. Yavuze ko umurwi w'intagondwa wa Boko Haram utaravanuranwa n'imizi yamara ngo waraciwe intege n'ibitero byakozwe n'ingabo z'ibihugu bitandukanye mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Kuva ibyo bitero bitanguye, ingabo zo mu gihugu cya Nigeria, Niger, Chad na Cameroon zaromoye umurwi Boko Haram mu bibanza no mu bisagara warucumbitsemo. Perezida w'igihugu cya Niger yavuze ko umurwi Boko Haram atakazoza ofise, yongera avuga ko mu minsi iri imbere canke mu mezi ari imbere umurwi Boko Haram uzoba utakivugwa. Yamara abatetsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajejwe iperereza barigeze kugabisha bavuga ko uyu murwi ugikomeye abategetsi babwira Radio Ijwi ry'Amerika ko murwi Boko Haram wamye ukoresha urwenge rukomeye rwo gusubira inyuma gihe utewe maze ukagaruka ukora ibitero bikomeye.
Abakomeje kutwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Frederic Jo, president Obama amaze kuvuga n'abayobozi ba Nigeria, avuganye kandi na president wa Congo Joseph Kabila amukangurira amatora y'umwaka utaha nanyuze muri demokarasi. Bwana Obama yashimangiye akamaro k'amatora akorewe ku gihe yizewe kandi abaye mu mahoro, amatora akurikije itegeko nshinga rya Congo kandi anarengera uburenganzira bw'abaturage bose ba Congo. Perezida Obama muri telefone yumvikanishije ko umurage wa Perezida Kabila nk'umuyobozi wakuye Congo mu ntambara akayishyira mu nzira ya demokarasi washimangirwa n'uko amatora y'umwaka utaha yaba yigenga kandi akamucyo. Bwana Obama amenyeshe Kabila ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushyigikira Congo mu bihe by'amatora y'umwaka utaha kandi ko izashyiraho indi ntumwa yihariye y'akarere k'ibiyaga bigari. Bumvikanye kandi ko Amerika izakomeza gufatanya n'ibihugu by'amahanga mu kurandura imitwe ifite intwaro mu karere harimo n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda.
Muri komura abandanya kumviza iradio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Frederic, urakoze. Tugane gato no mu hakurya y'amazi magari. Umuyobozi wa societe y'Abadage societe y'indege yitwa Lufthansa avuga ko bizafata igihe kirekire cyane cyo kwemeza by'ukuri icyatumye wungirije umuderevu w'indege yarayisandaje. iyo ndege yasandire mu misozi ya Alpes mu France yahitanye abantu 150 bose bari bayirimo. Umuyobozi wa societe Lufthansa uyu munsi kwa gatatu yunamiye abaguye muri iyo ndege mu majyepfo y'u Bufaransa. Gusa uwo muyobozi yirinze gusubiza ibibazo by'abanyamakuru byo kumenya ukuntu iyo societe yemereye umuderevu wayiroshye. Nyamara kandi uwo muderevu ngo yari yarabwiye iyo societe mu mahugurwa yakoze mu 2009 ko yigeze kugira ibibazo byo mu mutwe bikomeye. Abavandimwe n'inshuti baza baguye ahantu muri iyo ndege uyu munsi bari bataraniye hafi aho iyo ndege yasandariye.
Ibiganiro hagati y'igihugu cya Iran hamwe n'ibihugu bitandatu bikomeye byo ku isi byabandanije uyu munsi kwa gatatu bishimikira ku bibazo abategetsi batarumvikana ko ku byerekeye umugambi bo kurera ko mu gutegura amasezerano afise umugambi wo kugabanya programme nucléaire y'igihugu cya Iran kugira ngo naco kivanwe ko ibihano cyafatiwe. Izo mpande uko ari zibiri zararengeje ikiringo cya nyuma ceje ku munsi wa kabiri zari zihaye cyo kuba zapfunditse ayo masezerano yamara ivyo bihugu yemeye kubandanya ibiganiro uyu munsi kwa gatatu. Ibyo biganiro biriko bihuza umushikiranganji w'igihugu cya Iran ajejwe imigenderanire Javad Zarif, mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo mu gihugu cy'Ubwongereza hamwe n'uwo mu gihugu cy'Ubudagi mu gisagara cya Lausanne mu gihugu cy'Ubuswisse. Abatetsi bakomeye bava mu gihugu cy'Ubufaransa, Uburusiya hamwe n'Ubushinwa nabo nyine bari muri iyo nama. Umutetsi arongoye intumwa ziserukira igihugu cya Iran muri ibyo biganiro, Abbas Araki, yabwiye televiziyo yo mu gihugu cya Iran ko intumwa arongoye zibandanya gusaba ko hashikirizwa ikirangaminsi kirashe cy'ukuntu ibihano byose ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ibihugu byo mu burengero byafatiye igihugu ciwe bizobanza gufutwa imbere y'uko igihugu cya Iran gitera igikumu kuri ayo masezerano.
Mu burasirazuba bwati kandi igisasu cyaturikiye ku ruganda rw'amata mu burengerazuba bwa Yemen gihitana abantu 25. Cyokora hari amakuru avuguruzanya yo kumenya niba cyo kibombe hari ibitero cy'indege bya Arabia Saudite cyangwa se niba cyarakozwe n'abarwanyi bahanganye na guverinoma ya Yemen. Abategetsi n'ababyibone bavuga ko hari ibitero by'indege byagabwe uyu munsi mu gitondo mu mujyi w'icyambu witwa Hodeida aho urwo ruganda rwari rwubatse. Hari abandi bantu bavuga ko inyeshyamba nazo zohereje ibisasu muri uwo mujyi. Ejo kwa kabiri twayibutsa ko umuryango w'abibumbye wavuze ko abasivili 93 bamaze kwicwa kandi ko abantu 364 bakomerekejwe mu minsi 5 y'imirwano cyane yiganjemo ibitero by'indege muri ako karere. Noneho tukomeze tugana mu makuru ya karere k'ibiyaga bigari ku buryo bw'umwihariko tubibutsa ko mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi ikibazo cy'umutekano n'uburenganzira bikomeje kujya ku isonga kuko bisa naho inzego z'umutekano zishobora gusakirana n'abari ku miryango itagengwa na leta mu Burundi. Impamvu nta yindi ni ihurizo rya manda gatatu ya president w'igihugu. Mugenzi wacu Desire Tungimana ari Bujumbura ni uduha ibisobanuro.
Ahmer Niyongere arongoye ishyirahamwe gishinze kurandurana n'imizi ihohoterwa rya kiremwa muntu akat riri mu runani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yishinze kugwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu, asaba leta kureka gutoteza abagize icyo bashikiriza kuri manda ya gatatu ya nkuru nziza. Amenyesha ko bagiye gusaba abarundi kwiyamiriza Petero nkuru nziza gushika hevye kuzitoza mu matora yimirije.
Twamaze kumva yuko hari bariko barigisha abanyagihugu ivyerekeye amacakubiri babatera ubwoba bariko biruka inyuma y'abantu bariko biyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu, yaba mu migambwe itavugwa rumwe na leta, yaba mu mugambwe CNDD-FDD. Murumva yuko ari abantu bariko bariruka barirukankwa ko bariko barakugoma mabanga, ugasanga umuyobozi kanaka yatanze icyumviro ciwe agaca kugoma mabanga yiwe. Ivyo vyose turiko turabibona tugasaba makungu yuko yoba hafi. Umurundi wese yanka yuko ayo masezerano yarusha nibwirizwa shingiro ritohambwa nakagwi k'abantu bamwe. Turasubiye kubamenyesha yuko tugiye kubahamagara kugira tuvyiyamirize gushikaho nyene cyubahiro umukuru w'igihugu wenyene abisavye yuko abiretse.
General Poncier gaciye ubwenge umushikiranganji wo kwivuna abansi amenyesha ko mu gihe hogira abihereza amabarabara kugira biyamiriza umukuru w'igihugu, igisirikare citeguye gufashanya n'igipolisi mu ntumbero yo gukingira abarundi n'ivyabo.
Hariho n'ivyatangajwe ko mu gihe umukuru w'igihugu wovuga ko azokwitoze abantu bamwe bamwe bazokwihereza amabarabara aha mu gihe vyoshika igipolisi nico kibijejwe muri rusangi ariko mu gihe byoba ngombwa turarekuriwe kugifasha muri ico gihe mu biro bikuru by'intwara miheto birabizi kandi ninyifata ibereye yisunza amategeko barayizi niyo ngendo rero iheshe icubahiro ugwego rwacu kuko bakora ku mugaragaro ataguhengama
ayo mashira hamwe yishinze kugwanya ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu mu kurindira ko ngo ingingo zikomeye zifatwa basavye ko ku munsi wejo isaha 6:20 abarundi bose badashigikiye ko president Nkurunziza asubira kwitoza bovuza amahoni y'imiduga y'amapikipiki ikengeri z'amakinga amasahari n'amasafuriya kugira berekane ko badashigikiye ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Desire ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza kirabandanya gutera icuka kibi abatacemera barabandanya gukurwa mabanga yabo bahora barongoye barangura murambarira ubuhagizwe ko umukuru w'inama shiga mateka Pio ntavyo hanyuma nicegira cha kabiri cy'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikire ni nkuru ya Tabita Mukamusoni ari Bujumbura
Inandaro ya vyose nabagumya banga 17 bashize umukono ku gwandiko rusaba president Nkurunziza kudasubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri bo 10 bari bagizwe n'abategetsi batandukanye n'abashinga amateka bace bakugwa mu mugambwe CNDD-FDD ubwo nyene uyu munsi amakuru dukura mu begereye inama nshinga amateka avuga ko umukuru w'inama nshinga amateka Pio ntavyo hanyuma nahatashize umukono kuri ugo gwandiko nawe nyene adashigikiye ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza ico gihangange mu gihugu ari kumwe n'ibindi bihangange nk'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikire n'abandi aho bose mu gihe bariko barasaba president Nkurunziza kudasubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu we ngo ababona nk'abansi amakuru avaho mu nama nshinga mateka avuga ko abashinga mateka 39 bamaze gushira umukono ku gwandiko rukura umukuru w'inama nshinga mateka mu mabanga yo kurongora ugo gwego umushinga mateka Yohani Minani asanzwe ari mu bagize iyo nama nshinga mateka ariko ava mu mugambwe Frode Bunyakuri avuga ko ibikorwa by'inama nshinga mateka muri iminsi bigoyagoya
amatwa dusumira ibyo abantu bunyene batubwira ngo nuko umukuru w'inama nshinga mateka ari kumwe n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu ngo kumwe n'umukuru w'inama nkengo z'amateka na Ombudsman babaragiye kuraba prezida baramubwira bati ntuhirahire ngo subire kuyumvira ikiringo cha gatatu biraboneka neza ko uzobarenza amategeko ibwizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha kandi n'icuka kibi kiri mu gihugu tukira ko cyo kimeze wobireka ati kuvugo rero ngo bica aca bumwa baca babanse nabo nyene bashahare kubakura
Amakuru amazi minsi ava mu wegereye umugambwe CNDD-FDD avuga ko president Nkurunziza ashaka guhindura icegera ciwe cha kabiri Gervais Rufyikire kuko atamushigikiye muri uwo mugambi wo gusubira kwitoza ariko inambamye ni Pio ntavyo hanyuma
Ubwambe na mbere ntibashobora gukura umucegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu ngo bamusubirize kuko bica mu nama nshinga amateka urumva rero hari umukuru w'inama nshinga amateka avyanse navyo ntivyokunda ikindi nacu nuko twibaza yuko kumbure bashaka kubaza umukuru w'inama nshinga amateka ngo abariwe abaza ya sentare jejwe kwiga bwizwa shingiro ko yo risoma yemera umukuru w'igihugu ko ari yashobora kuja mu kiringo ashobora kwitoza ku kiringo cha gatatu ibyo rero bagasaba umukuru w'inama nshinga amateka ngo abigire je nibaza yo babona yuko kumbure kugira ndabyibaza batoshobora kumusaba ngo abigire kandi ramaze kwerekana hahagaze
Muganga Yohani Minani we abona ko bitangaje kubona bashaka gukura umukuru w'inama nshinga amateka mu gihe igihe gisa n'icarangiye
twebwe matari kumwe na n'uwo mugambwe mu nama nshinga amateka twihweje bwizwa nshingiro inama nshinga amateka inama nkengu z'amateka ntizosubira gukora gushikaho zizosubirizwa nibyo rebe katutangaza kujyo badashobora kwihangana iyo minsi 25 isigaye kandi babona ko n'abashinga amateka benshi turimo turarondera impapuro Sugujya tuze kwitoza imisi bikorwa ari mikeye ico babishakamo
Kugira umukuru w'inama nshinga mateka akugwe hategerezwa kuba hasinye ivya 2-3 vy'abashinga mateka bagize inama nshinga mateka no kuvuga abashinga mateka 71 6 mu gihe Pio navyo hanyuma yokugwa umushinga mateka Benigne Rurahinda asanzwe ari umufasoni wa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ngo niwe yoca ashigwa muri ico kibanza abatari bake mu bihangange bigize CNDD-FDD biraboneka ko bahagurukiye kugwanya ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza ariko ubivuze niyoroherwa abaharanira gatega kazi na munu basaba leta y'u Burundi kudakoresha iterabwoba
Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
kuba twumva kandi turacyari mu Burundi turacyari kumwe tuvuga ku bya politiki ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD mu Burundi ryamaganye ibivugwa ko riri inyuma y'ihirikwa ry'umuyobozi w'intebe ishinga amategeko mu kiganiro mugenzi wacu Edi Rwema umukuru iryo shyaka Pascal Nyabenda yavuze ko ibyo bivugwa ari ibihuha gusa yemeje ko haba bahaye iminsi itatu yuko abasaba imbabazi abaruze kwandika urwandiko rusaba ko President Nkurunziza atakongera kwiyamamaza ku mwanya wa president w'igihugu Edi
nagira ngo mbeshuze ayo makuru kuko gushika ubu icyo gikogwa nta kiriko kirakogwa kubyonzi jewe mu mugambwe icyo twakoze nuko ku munsi wa gatatu no ku munsi w'Imana twagiye kubonana n'indongozi mu gihugu hagati noneho tugatanga iminsi 3 ku bantu bari basinye kuri rujya rwandiko kugira ngo abashobora kwikosora kwihanura bagaheza bagasaba imbabazi babikore ico nico nzi gushika no munsi mugabo ibindi bijanye n'umukuru w'inama nshinga amateka canka abandi ibyo ntavyo nzi kuko ntavyo turiko turategura mu mugambwe
ngarutse kuri icyo kibazo cyabo bantu bagiye bashyira umukono kuri rwa rwandiko rusaba ko president Pierre Nkurunziza atakongera kwiyamamaza abo muri societe civile cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta baravuga ko abo bantu bakomeje gutotezwa n'ishyaka riri ku butegetsi ayo makuru nayo mwagira icyo muyavugaho
ego turafite tuvuga ko nuko abantu boreka kwivanga mu itunganywa ry'umugambo umugambo wose urafise uko witunganije ntatotezwa rero ririko riraba ikiriko kiraba gusa nuko umunywanyi w'umugambwe yakoze amakosa hariho amategeko mu mugambwe amuhana ibyo rero nibyo biriko birakogwa ibyo rero nimba babyita itotezwa nibaza yuko bo ariko barinjira mu bitabaraba kuko ishira hamwe ryose rafise ko gitunganije ishengero rafise ko gitunganije n'umugambwe rero urafise uko witunganije igihe habaye umuntu akoze amakosa arahantu kandi hisunze amategeko y'umugambwe
kumusi ugira kabiri ikwikiranya inama nshinga amateka yahase ibibazo umufasoni Agnes Binagwaho umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda uyu munsi naho isiguro umushikiranganje Binagwaho yatanze ntiyajijuye abo bashinga amateka ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric byabagira ubusa ari ikigali mu Rwanda
Imbere y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepute Madame Agnes Binagwaho ministri w'ubuzima ntiyigeze abemeza ku bibazo by'ingutu bamubazaga umusubiriza iminsi ibiri yikurikiranya muri byo harimo ibishingiye ku bwisungane mu kwivuza igenamigambi ritaboneye ibikoresho bidahagije mu bitaro n'ibigo nderabuzima n'ibihari bidakora neza ndetse n'imiti yarangije manda aha hariyo ngeraho inzitiramo ubuzibarirwa mu mamiliyoni zinjiye mu gihugu zitujuje ubuziranenge zigahabwa abaturage Majingo ya indwara ya malaria yasaga ni yarandutse Burundi mu 2012 yongeye kuvuza ubuhuha mu mpande zitandukanye z'igihugu uku niko depute Nyandwe na mugenzi we Kayiranga bavuga kuri izo nzitiramo buzitujuje ubuziranenge bafata nka nyirabayazana yo kuba malaria yariyongereye
mbona nka ari nka crime n'ubugome kuha abanyarwanda miliyoni 10 zingahe inzitiramo zitarizo ni nk'uyunguruzo bw'ubugaruko cyangwa se kindi bya rero rwose baraduhemukiye cyane sinzi niba bashaka kurego ariko se ariko nk'uko bisobanuye hari bya birarwije ariko ni ikibazo gikomeye cyane
kugeza nubwo inzitiramo zitangwa zidafite ubuziranenge arizo zikora uturima tw'igikoni arizo ziroba amafi zatazwa amafaranga y'igihugu abanyarwanda batanze imisoro ikibazo n'ibindi byinshi byavuzwe bigomba gucukumbuka tukamenya impamvu zabiteye tukamenya igihombo byateye igihugu tukamenya abashyizemo uruhare tukamenya n'ingaruka zabyo ku buryo bwimbitse
mu bisobanuro bya Madame Agnes Binagwaho ministri w'ubuzima kenshi yaranzwe no gutanga amadosiye manini yari yitwaje kubiyemo ibyo asobanura ku mukuru w'abadepute agira icyo avuga kuri izo nzitiramo buzitujuje ubuziranenge zisigaye zorerwamo inkoko izindi zikarubishwa amafi Madame Binagwaho yavuze ko u Rwanda rwaziguze ku bigo byo muri Afurika y'Iburengerazuba bizwi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yewe ngo zari zanasuzumwa inshuro ebyiri nyuma y'amezi nk'atandatu zikoreshwa ngo nibwo byagaragaye ko babapfunyikiye amazi avuga ko bandikiye ibyo bigo bategereje igisubizo hagati muri uku kwezi kwa kane kandi ko bafatanije na Ministeri y'Ubutabera mu Rwanda ngo bizarangirira mu nkiko mpuzamahanga
Il y a des tests scientifiques, on peut vous hari igeragezwa rya gihanga bishobora kubafasha mu buryo bwa tekinike ariko mu buryo bwo gutanga isoko byo u Rwanda rwakoze ibyo rwagombaga gusa rwahuye n'amabandi mpuzamahanga kandi bazanizera ko bazagezwa mu butabera mpuzamahanga uko niko twavuga ko ubugenzuzi bwari bwarakozwe uko niko twavuga ko turi gusaba indishyi ku baturage b'abanyarwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka ijwi rya Amerika igera ku kigo nderabuzima cya Mayange mu Bugesera yasanze kuva mu kwezi kwa cumi 2014 kugera mu kwa cumi n'abiri abivuje malaria bari ku by'inshuro hafi eshanu Bwana Gaspari Harerimana uyobora icyo kigo twavuganye mu kwezi kwa mbere
ku buryo mu kwezi kwa cumi mu barwayi twakiriye bageze ku 3,336 883 twasanze barwaye malaria naho mu kwezi kwa cumi na kumwe mu barwayi 3,519 twakiriye 264 twabasanze nabo barwaye malaria mu kwezi kwa 12 twakiriye abarwayi bagera ku 4,912 muri abo ngabo 2,488 twasanze barwaye malaria
ubusanzwe umushinga Global Fund wateraga inkunga u Rwanda mu by'ubuvuzi ingana na miliyoni 100 z'amadolari y'Abanyamerika ariko bitewe n'ibibazo by'urusobe bigaragara muri uru rwego birimo kutayakoresha uko bikwiye ubagera mu Rwanda ni miliyoni 56 z'Abanyamerika nyuma yo kutanyurwa ku inteko rusange y'abadepite bagiye gushyiraho komisiyo idasanzwe madame ministre w'ubuzima Agnes Binagwaho azasobanuramo ibyo bibazo mbere yo kwinjira mu modoka abadepite bakimara kumubwira ko adasobanuye byimbitse ibyo bamubajije uyu mutegetsi yagaragaraga ku maso nkunaniwe ariko yabyitangazamakuru ko ibisobanuro bamukeneyeho hazabitanga uko bikwiye
I just feel that they need more explanation and we are going to give them more explanation
iyi ministeri bivuga ko igenda hakayabo k'ingengo y'imari hanitse ufatiye ku bibazo byagaragariye rubanda birasaba ingufu zidasanzwe ngo ishobore kugarura icyizere ku bayigana ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
tuve mu karere k'ibiyaga bigari twerekeze muri Afrika y'uburengerazuba aho muri Nigeria ejo abaturage bagaragaje ko demokarasi ariyo ihora itsinda muri icyo gihugu perezida watowe Muhammadu Buhari yatangarije isi ko igihugu gisezereye ubutegetsi bw'ishyaka rimwe kikinjira muri demokarasi isesuye mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana na perezida Ntibantunganya Sylvestre wahoze ayobora u Burundi arasobanura uko yabonye amatora yo muri Nigeria
ni nziza cyane kuri Afrika mbere no ku isi nzima ko bitanga icyizero na cyane cyane ku bihugu nk'ahi wacu muri Afrika bigiye nabyo nyine gutunganya amatora muri uwo mwaka ugiye kuyikurikirana hari aho wagira uti mbega ku matora yasubijwe inyuma bizoshoboka yuko abyara ikintu ciza none urabona koko ko abyara ikintu ciza kubera iki kubera ugushaka kubera nubwira kubera no gukunda igihugu cya Nigeria abahiganwa berekanye yaba umukuru w'igihugu yahora yaba n'uyu bahiganwa kuko bwa mbere jeje nakurikiye baragiye hamwe barerekana yuko bose ari bene Nigeria yuko atakindi bashaka atari neza ya Nigeria cakabiri rero naha hamaze kumenyekana uwatowe naho bitari bwashibwe ahabona urabona yuko wararongoye igihugu cya Nigeria yaciye afata telefone arahamagara mwene wabo aramushimagiza hanyuma kandi aramubwira yuko yatsinze yemeye ko yatsinzwe
ni gake president Ntibantunganya aho nkuko muyivuze uwa hora ku butegetsi hamagara mugenzi we ikandi vyavuye matora ibiharuro byose bitarashikizwa nukubera bateye imbere muri demokrasi ivyo bibagake muri Afrika
icyo aricyo bivuze nukwemera ubwa mbere koko intwaro ya demokrasi kuko burya uri umukuru w'igihugu ukaba mu kibanza amakuru yose ubu yafise gusuma n'abandi icya kabiri iyo rero uri mu kibanza hanyuma ukihuta ukabivuga hakiri kare nabo abashaka gutoba nk'abakironka aho bamenera kuba wo watanze intumbero yawe abandi batiza kugenda bakwirikira batiza kugenda bubaha je no kuri ndashimye cyane iyo ngendo umukuru w'igihugu ndibaza yuko ari igihugu cya Nigeria cyo nyine ubwacu ari Afrika ari namakungu bazogena yimushimira intambwe nziza
muri kigihe mu Burundi hari njyana nyinshi za politike ka hariho n'impari nyinshi cyane gose muribaza ko ayo matora mu Nigeria ashobora kubera karero abarundi eka n'igihe ayo matora yoba ntihagire abagonanwa avuga ko amatora ashobora kuyagenze nabi
be tudashizemo ububwe gito none ni kuki ibishobotse ahandi nahi wacu bitoshoboka kira noneho ni wacu hoho urabona turi n'igihugu gitoyi dufise igihugu gitonyi amatora atunganywa neza atangorane mu munsi umwe dufise igihugu gitonyi tuvugurura imirumwe igihugu gitonyi usanga abantu bazinanye hose je ndibaza rero yuko natwe indongozi izarizo zose baba abari ku butegetsi baba nari mu migambwe ihiganwa naho bari ku butegetsi tubisijemo yishaka ntacho buza yuko natwe ndambwe tuyitera
ako akizera mu gafite rero ko amatora azogenda neza
jewe amatora abantu bashizemo ugushaka ntacho buza ko atagenda neza kandi cyane cyane ngaha aho nashaka gutera kama mu Barundi n'urwaruka kuko narashaka gutoba kenshi na kenshi usanga baca kugwaruka ugwaruka rero rwatomokewe neza hakiri kare nako nyine rukabibona hanyuma rugafata ingingo y'ukwanka yuko hagira urusuka mu bintu bibi ntacu buza yuko amatora yo neza kuko uwo shaka wese gukora nabi atoronka ikiraro acako atoronka bakoresha
president Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
yego namwe murakoze
Nchuti mwese du teramanye kuri mugoroba unaho niba mwanya wo kubashikiriza byiyumviro hamwe n'ubutumwa by'abanywanyi bacu batwandikira kuri Facebook batwandikiye umunsi bagarutse ku mushikanje ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda Agnes Binagwaho yari arengukishijwe mu nteko nshinga amateko y'u Rwanda uyu munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi niwe yadusomeye ibyiyumviro by'abanywanyi bacu
nta impera Godefroy aravuga ati natanga imihoho Munyaneza Alexi wakabaza Ate subundi umuyobozi ugaragaje ubugwari imbere y'inteko afatirwa iyihe myanzuro nshimye imana metode aramusubiza ati iyo adashoboye gusubiza inteko ifite uburenganzira bwo kumusaba kwegura Munyaneza Alexi agashimira nshimye imana aturakoze metode igikurikiraho nukwibaza impamvu bashaka kumugeragereza bwa gatatu hejuru y'ubuzima bwacu none se niba ananiwe kunshuro ya kabiri barashyiraho iya gatatu y'iki Murumba Matias na waravuga ati umushikiranganje ananuye gusubiza ku kibazo nk'ico mbere gishobora kuba caratwaye n'ubuzima bw'abanyagihugu biba byerekana ko ubushikiranganje ajejwe budakora neza ari nko mu bihugu biteye imbere muri demokarasi yari guca atanga imihoho ariko abo mwe ibi bihugu byacu ntaco bibabwira ahubwo bararindira mpaka bakuwe Hategekimana David waravuga ati nyakubaho ministre nakomeza gerageze arebe ko hari byo yasubiza dore ko koko hari byinshi bitaragerwaho nko kumva mu gihugu hari ahantu hakiri centre de santé itagira ambulance n'ukuvuga ya modoka itwara indembe uyisenga Bonaventure aribaza ati ye ananirwa no kwihagararaho ngo asubize ko atari ushinzwe ikigo gitsura ubuziranenge ntaramenya gutekinika nk'abagitifu Buhoma David we ati asubiza ibyo ashoboye naho ibyo adashoboye abyihorere bizakemurwa n'intore Mbarushimana Selman
abakomeje kutwumva rero birumvikana ko mwatwandikiye muri benshi ntago dushoboye kurangiza mwese ibyo mwatwandikiye ariko mu gusoza tubabwire ko president watuye wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuga ko igihugu cyafashe inzira ya demokarasi giseze ubutegetsi bw'ishyaka rimwe nyuma yaho president Obama yatelefoniye ubutegetsi ba Nigeria bombi anavugana na president wa Congo Joseph Kabila amubwira ko nawe umwaka utaha muri Congo aho amatora anyuze mu mucyo kandi akozwe mu bwisanzure
Nchuti mwese twateramanye ibiganiro byacu uyu munsi rero bigarukiye ngaha mugire amahoro n'umunsi mwiza
mwese kandi tubasezeho ibiganiro byacu byindi na hejo mu gitondo guhera isa 11 n'igice uko bisanzwe mwese ni ku ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America Washington